ijwi rya Amerika riba abaduteze amatwi mu gitangura kutwumva namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka turabatanga ishaka yoboye ibiganiro byo kuri nosa uyu munsi ni kwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi Rwanda ruvuga ko rudateganya gukura abanyagihugu bagwo mu gihugu cy'Ubushinwa bitewe na virusi ya corona. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr. Diane Gashumba avuga ko bariko baraganira n'abanyarwanda baba mu Bushinwa kandi ko kugeza ubu atakibazo cibonekeza. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Ikiganiro Minisiteri y'Ubuzima na Minisiteri y'Ubanyi n'Amahanga bahaye itangazamakuru kuri uyu mugoroba bemeje ko nta muntu n'umwe uragaragara mu Rwanda ufite virusi ya corona. Minisiteri y'Ubuzima isaba Abanyarwanda gukomeza kwirinda kujya mu bihugu yagaragayemo n'ugiye akitwararika cyane. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Diane Gashumba avuga ko iyi ndwara imaze gufata indi ntera nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryemeza ko yabaye icyorezo gihangayikishije isi.
OMS umuyobozi w'iryo shami Dr. Tedros yatangarije isi yuko iki kibazo noneho gifashwe ku rundi rwego gifashwe ku rwego rw'ibibazo bihangayikishije isi cyo gisobanuye ni ukuvuga ngo ikibazo cyabaye Kigali ntabwo kigomba kuba igihugu kimwe tugomba kwifatanya n'igihugu cy'Ubushinwa cyane cyane ko ari n'igihugu cy'inshuti cy'abavandimwe ariko nanone tugashyira hamwe imbaraga kugira ngo cye gukomeza gusakara kugira ngo buri gihugu cyumve ko iki kibazo kikireba twe kugihariraho kiri
hashize iminsi humvikana ibihugu by'amahanga bicyura abene igihugu babyo cyangwa se bikabasaba guhita bataha umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Urujeni Bakuramutsa yavuze ko binyujije muri ambasade y'u Rwanda mu Bushinwa abanyarwanda ba mu ntara ya Ubeyi barimo kugirwa inama kandi kugeza ubu nta munyarwanda urandura iki cyorezo leta ikavuga ko nta gahunda ifite yo kubacyura muri ibi bihe
nabwo uyu munota tuvuga ngo ikihutirwa ni ukuzana abantu bacu bari hariya kuko dufite icyizere leta y'u Bushinwa n'ibyirimo gukora uko duhana amakuru bimeze neza uko bavura abantu uko babashishikariza kwivuza hakiri kare kandi n'abantu bacu bariyo abenshi n'abantu bagiye kwiga n'abantu basobanukiwe n'abantu bitwaye neza bafite kumva bafite kumvira inama babagira tuvugana nabo umunsi kuwundi hari umurongo uhari Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yafunguye ambasade yacu yabakurikirana umunsi kuwundi ndetse no kubaha counseling kubabwira ngo be kugira ubwoba kuko akenshi ubwoba nibwo butuma umuntu akora n'ibidakwiye gukorwa ubu rero bimeze neza ntabwo turagera kuri kuba twatekereza ngo ikihutirwa no kubaza
Minisitiri w'Ubuzima kandi yasabye Abanyarwanda gukomeza kurangwa n'isuku mu rwego rwo kwirinda iyi ndwara leta y'u Rwanda ikavuga ko yashyize imbaraga cyane mu kurinda Abanyarwanda
twongereye imbaraga ku kibuga mpuzamahanga cya Kanombe byaba mu mubare w'abantu byaba mu bumenyi bwabo byaba mu ikoranabuhanga ubu umuntu wese uje agendera igihugu cyacu aho yabaturutse hose kuko isi yabaye nto abantu baragenderana aho yabaturutse hose haba mu Bushinwa haba handi hari ibibazo abazwa ubundi murabizi ko dufiteyo ibikoresho byo gupima umuriro hari n'abajya baza bakatubwira ati ntabwo badupimye umuriro kuko ni ibikoresho by'ikoranabuhanga umuntu ashobora no kutabona atitegereje neza ariko burya iyo umanutse Kanombe byanze bikunze ibyuma bigufata umuriro
leta y'u Rwanda yanafashe ingamba zo kuba ihagaritse ingendo za kompanyi y'indege ya Rwandeya ubusanzwe indege yajyaga mu Bushinwa gatatu mu cyumweru cyane cyane abacuruzi bo mu Rwanda nibo bakundaga gukoreza ingendo leta yari imaze iminsi ishishikariza abacuruzi b'abanyarwanda kujya bajya kurangurira mu Bushinwa n'abafite amikoro make yabasabaga kujya biteranya bakajya kurangurira mu Bushinwa nyuma yaho ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Uganda buhagarariye leta ivuga ko iki kibazo kizagira ingaruka ku bacuruzi nubwo kitareba u Rwanda rwonyine Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Andi naho imirimo y'abarundi baba mu Bushinwa isa niyahagaze yose kubera virusi ya corona ikiruhuko cy'abanyeshuri cyari gitegekanijwe guhera uno munsi kuwa gatanu congerejwe Bizimana Ernest umwe mu barundi biga muri ico gihugu yabwiye ijwi rya Amerika ko ubushinwa bwakajije ingufu mu guhangana n'ico kiza ubuserukizi bw'u Burundi muri ico gihugu ngo ntaco buratangariza abarundi bakirimwo ni mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe
tuguma mu mazu nitwemerewe gusohoka nk'ikigo sanswe mbayemo c'ishure batwemerewe gusohoka rimwe mu minsi 5 naho nyine umuntu akagenda yambaye mask ku munwa kugira ngo ntahavure yandukirwa hanyuma ikindi turakorerwa n'ibipimo by'ubushuhe ku munsi tubikorerwa kabiri mu gatondo tubyutse n'inyuma ya saa sita badupima yuko tuba twagize ubushuhe
abo baza kubapima n'abasanzwe hari ku mashuri canke tuvuga ko no mu yindi mihana itandukanye hari abaganga barungi kwayo bakaza bararaba ko vyifasha pimwa bari ku mashuri gusa no mu bigo bitandukanye vy'indaro
abaganga babikora hariho igipimo kiza carakwirakwijwe mu gihugu cyose na leta hanyuma rero kiyoshe gukoresha nyagipimo abapimwa bari mu mashuri gusa ni ahahurira abantu benshi nko mu mabisi mbere yuko winjira mu bisi bakagupima ico gipimo mu mametro n'ahandi hantu hose nko mu bwinjiriro bw'amasoko manini manini ajya bitwa supermarché barabanza bakagufata ibipimo si ukuvuga ngo ndi ku mashuri honyine gusa
hanyuma ivyo vy'uko urutonde rwanyu urumva ko uburuhuko bwagomba buhere ariko bavuze ati turabongereje kumwanya mukurindira yuko ico kibazo gikemuka ibindi bikorwa bindi bitandukanye birabandanya ukuri kwamye mu bisagara bitandukanye vy'ubushinwa
bisa nkaho ibindi bikorwa bisa n'ibya pararanganye biriko birabandanya nkuko byahora igisagara nsanzwe mbayemwo ubu usohotse hanze ntaruja n'uruza rw'abantu ruhari nibyo jewe naharaheze nk'iminsi irenga itanu haraheze indwi ntava mu cumba sanzwe mbayemo ariko ndabiye mu idirisha ntagwamba rw'imiduga nta bantu bahita nibyo rero bigaragaza yuko ibikorwa ngaha mu Bushinwa bisa n'ibyagize intambamyi ntibigiri nk'uko byari bimeze yewe nta n'ahantu na hamwe ubona ngo ubone ngo isoko ziruguruye cyangwa ngo iki ugerageje kubiraba niyo twe turavuga n'abandi barundi bari mu bindi bisagara je sanze mbaye mu bisagara kiri mu buraruko bushira ubuseruko bw'Ubushinwa ariko n'abandi bose tuvugana rwa yuko bugaraniye mu mazu yaba abanyamahanga canke abashinwa batarafatwa n'iki kiza cino ngwa
nta murundi nta munyarwanda ariko avugwa muri abo baba baramaze gufatwa
si n'umuntu cyangwa umunyarwanda gusa ariko ku mugabane wa Afrika nta muntu n'umwe turigera twumva uwo muri Afrika arafatirwa mu iki gihugu uretse rero mu barundi mu banyarwanda hoho nta n'umwe turigera twumva icyo kibazo
icyo gihugu cy'Ubushinwa biramenyerewe yuko ari aho abantu baza kuhakorera imirimo itandukanye na cane cane y'ubucuruzi baba bava mu Rwanda baba bava mu Burundi canke abaza bava ku mugabane wa Afrika hari ico ubona gitangwa mu makuru atandukanye co bakivuga yuko abantu bariko baragabanuka canke iki baradoma ku rutoki kuco bakiriko kiraza nk'ingaruka mbi ku bucuruzi
ibyo byo ntawo bideha kuko Uburundi n'u Rwanda na cyane cyane mu Burundi aho usanzwe mvuka abarundi baza kurangura ino muri Chine ni benshi cyane na twebwe turi ino twakunda gufasha nk'abadandaza bato bato badasanzwe bashika nk'ino tukabaranguza ibintu rero nta myaka tukiriho ngo dusohoke hanze tugende kubafasha kurangura ibyo bintu ibyo
hari ibihugu bitandukanye bimaze gukura abanyagihugu bavyo ngaho mu Bushinwa hariho nka Amerika hariho nk'u Japani n'ibindi userukize bw'u Burundi ngaho mu Bushinwa hayico bubabwira kuri ico kintu kijanye no kubatahukana canke izindi ngingo ziriko zirafatwa ku Barundi baba ngaho onye n'abandi
kuva iki kiza cingwa ragitanga kuvuga ngaho mu Bushinwa ubuserukize bw'u Burundi ngaho bishanze tubaye nta kintu baratubwira ariko turacabirindiriye turacavyiteze kumbure gishobora kubaho ariko nibaza yuko n'igihe byabishitse ngo hatahukanwa abarundi canke abanyarwanda byo havura biza byerekera bajya basanzwe babaye mashya gisagara ca Wuhan kuko niho hantu ubona yuko ibitigiri byo kwandura biriko biravugira byiyongera cyane nayo mu basanzwe babaye mu bindi bisagara cyo turakurikiza amategeko duhabwa tukizira yuko mu minsi mike bishobora kuzuba byaragize ariko kubyerekeye ubuserukizi bw'igihugu cacu nta butumwa turaronka turafise amagrupe dusanzwe duhuriye kimwe n'abarundi niho dukunda turaremeshanya tuka ingene twokwigenza mu kurindira kumbure ko ubuserukizi bwacu hagira ico gushikiriza
Bizimana Ernest twavugana uri ngaho Shen Yang mu Bushinwa tugushimire kuri kano kanya uhayijwe rya Amerika
namwe murakoze cyane rwose
turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara ikaze mwese
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abandi kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Iwanyu mu ntara y'uyu munsi rero reka tuyihere ku makuru y'icyorezo cya corona virus aho isosiyete y'indege y'u Rwanda itwara abantu n'ibintu Rwanda yabaye ihagaritse by'agateganyo ngendo yakoreraga mu gihugu cy'Ubushinwa mu mujyi wa Guangzhou kubera icyorezo cya coronavirus nyine gikomeje guhangayikisha abatari bake hirya no hino ku isi. Ku itangazo iyo kompanyi y'indege Rwanda yashyize ahabona irasobanura ko yashingiye ku byatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ku cyorezo cya coronavirus gikomeje guca ibintu. Rwanda iragura amatike ushobora kugera tegereza cyangwa se bakababishaka bagasubizwa amafaranga. Ikigo cy'igihugu gishinzwe indege za gisivili Rwanda Civil Aviation Authority zindi ndege zinje ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali bavuye mu Bushinwa bahita bapimwa kugira ngo harebwe niba ntawanduye iyo ndwara. Uretse iri tangazo ryagiye habona kuri uyu wa gatanu, umukozi ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho muri Rwanda yabwiye ijwi rya Amerika ko hataragera ko bavugira mu itangazamakuru iby'iki cyemezo ko bagomba kubanza bakareba ibyo byerekeza. Ibi rero bibaye mu gihe iminsi ishize Leta y'u Rwanda yaburiye abanyarwanda isaba ko batakorera ingendo mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa wagaragayemo bwa mbere icyo cyorezo cya coronavirus. Rwanda ibaye isubitse ingendo by'agateganyo ikurikiye isosiyete y'indege ya Rwanda mu mbabarire ya Kenya Airways nayo yasubitse ingendo zo mu gihugu cy'Ubushinwa. Noneho tujye mu Burundi aho leta yatangiye gufata ingamba zigamije kwirinda gakoko gatera indwara ya coronavirus iherutse kwaduka mu Bushinwa igakwira hirya no hino ku isi. Mu ngamba leta y'u Burundi yafashe ntayibuza abaturage b'icyo gihugu kujya mu bihugu byo hanze cyangwa gucyura bari mu Bushinwa. Inkuru y'ijwi rya Amerika yateguwe yifashishijwe abakunzi bacu mu Burundi turagezweho na Desire Hatungimana.
Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu butangaza ko bwahisemwe kuba burafashe ingingo zo gukinga ikiza cy'umugera corona nubwo ishyirahamwe ryabone ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ritaratangaza ko uwo mugera wateye ku isi yose. Ibibanza bibiri biramaze gutekanywa ko bizokwakira abaketswe ko imigera corona, ikigo cyo mu Gatumba n'ikindi cyo ku Mudubugu. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu Jean Bosco Girukushaka mu kiganiro y'abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu avuga ko n'abavuzi bigishijwe gupima ibimenyetso byayo.
Iyo ndwara yashyitse twari dusanze dufise imigwi y'abaganga abasanzwe bari ku bibanza byose by'ubwinjiriro bw'igihugu harimo no ku kibuga cy'indege no ku bindi kundi bwinjiriro bwose butandukanye bari basanzwe basuzuma abinjira ko batoba bafise ibimenyetso by'indwara ya Ebola. Ibyo rero biroroshye kuko muri uko gukurikirana murumva ko ibimenyetso bimwe bimwe birasa. Ikimenyetso cya mbere naho nyine haba no kuri iyo ndwara turaba no gushyira n'icyo kimenyetso cya mbere turaba, hanyuma umuntu dusanze afise ubwo bushuhe baraheza bamubaza tukumviriza ibindi bimenyetso, hanyuma tubonye ko hashobora kuba hariho ibyo twereka ko ashobora kugira ibimenyetso by'iyo ndwara, umuntu baraheza bagaca bamukura mu bandi. Hariho ikigo kibigenewe cyo mu Gatumba bamushyira ukwiwe, hanyuma hagakorwa ikenewe byose kugira asuzumwe neza tumenye ko afite iyo ndwara cyangwa atari yafise. Iruhande yaho hariho n'ikigo rero cyo kuvura gishobora kuvura abafashe n'izo ndwara cyo ku Mudubugu cyubakiwe icyo gisanzwe gikurije ibyangombwa.
Muganga Jean Bosco Girukushaka asigura ko ubundi buryo bwo kwikingira uyu mugera ari ugukurikiza amabwirizwa y'isuku. Abanyagihugu muri rusange basabwa gukaraba kenshi amazi meza n'isabuni. Nubwo abanyagihugu batarigishwa iby'uwo mugera corona basanzwe bavuga ko ibyo gukaraba bitoroshye muri kino gihe, ni mu gihe uturere tutari duke dukenya amazi meza. Uyu ni umwe mu banyagihugu wo mu ntara ya Bubanza.
Cyashobora kugenda mu ijoro kumva kanaka yagwaye kwagera kwa muganga cyo bavuga ati bituka ku isuku iki cyase kuri kiri cyacyo rwa tako bipa ku mazi cyashobora kuronka kugira ngo baze baramesura baze baroga hama barondeze niko bakeneye amaza gwiriye.
Umugera corona muri kino gihe wibonekeza cyane mu gihugu cy'Ubushinwa. Abashiki 170 gushika kuri no wa kane bari bamaze kwitaba imana kuva wibonekeje mu kwezi kwa 12 kumwaka uheze nkuko bishikirizwa na leta y'icyo gihugu. Mu gihe Burundi bufitanye imigenderanire ikomeye n'icyo gihugu, leta ivuga ko uruja n'uruza rukibandanya. nubwo atagitegira ikizwi cy'abarundi bari mu Bushinwa abatari bake bakorera urudandazwa abandi bakajayo mu kurondera ubumenyi mu mashuri. Jean Bosco gira kushaka avugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko ico bakora ubu ari ugupima ibimenyetso by'umugera abaje bava muri ico gihugu.
Ntiharafatwa ingingo kumbure ko atabantu boja muri ico gihugu canke boreka kuvayo, urumva ko uruca n'uruza rurabandanya. Ariko ikihari ni uko igihugu cyose kitegura kugira gisuzume kibandanye gikurikirana ahanini babavuye muri ico gihugu. Turasaba rero kumbure babavuye muri ico gihugu nabo nyene ko bofasha mu gutanga umuco bakorohereza abavuzi igihe bagarutse mu gihugu, bagatanga umuco waho batembereye hose canke ibimenyetso bashobora kuba baragize mu minsi baba baramaze muri ico gihugu, batworohereje mu gutanga umuco biraheza bigafasha abavuzi gukurikirana neza no gusuzuma abo barwaye iyo ndwara.
Nubwo biruko ibihugu bimwe bimwe biramaze gufata ingingo ko bigiye gutahukana babo bakorera mu Bushinwa, ibindi navyo bigateganya kubuza abanyagihugu babo gusubira kwinjira mu bisagara bigiramiwe byo muri ico gihugu, kukaba nkako ibitigiri bitangwa n'ibihugu uwo mugera umaze gushikamwo vyerekana ko ababa bijana bamaze gufatwa n'uwo mugera wa corona. Ibihugu uwo mugera umaze kumeneramwo bishika muri kino gihe 20 harimwo Leta Zunze Amerika, Ubufaransa na Canada.
Tugume mu Burundi aho itsinda ry'abahanga babaza abarundi ku ngingo zijya mu nteko y'inshinga mategeko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba ejo ryashoje imirimo yaryo. Mu bitekerezo byatanzwe harimo uko igihugu cyakwinjira muri Leta Zunze Ubumwe z'umuryango, uko cyavamo, ahava ingengo y'imari n'uwategeka iyo leta ihuza ibihugu bitandatu. Ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi ryo ribona ko Burundi bwaba buretse kwinjira muri iyo leta imwe. Pierre Claver Niyonkuru.
Amakuru dukesha umuryango wa Afrika y'ubuseruko avuga ko ibwirizwa shingiro rimwe rizogenga ibihugu bigize uwo muryango riganisha ku ishyirwaho rya Leta Zunze Ubumwe za Afrika y'ubuseruko, Federation Politique mu Gifaransa. Umugwi w'abahinga bategura iryo bwirizwa shingiro bari bamaze iminsi mu Burundi kubaza abantu bo mu bisata bitandukanye ibyo bifuza ko byoshigwa muri iryo Burundi muri EAC busigura ko mu kiringo cy'iminsi 10 bari bamaze mu Burundi. Abo bahinga 15 barongowe na Benjamin Odiki yahoze atwara Sentare na Inyuzwa yo mu gihugu cy'Uganda baronsa akagiye ko kubonana n'abaserukira inzego zitari nke za Leta, abikorera utwabo, abaserukira amashengero, amashyirahamwe adakiranira ibyicaro bya politike, abashinga amateka n'abandi bafise icyo bashikiriza nk'abigisha ba kaminuza. Ubwo bushikiranganje bumenyesha ko inkingi inkuru nkuru iyo migwi y'abarundi yashikirije ari cyane cyane ibyo sabwa kugira ngo igihugu cinjire muri iyo Leta Zunze Ubumwe z'akarere ka Afrika y'ubuseruko, ibisata bikuru bikuru byo gufashanyamwo ingene ingingo zofatwa, ingene iyo leta zotwagwa, ingene uzoyitwara zotogwa, aho ubutunzi buzova ko ari mu ntererano cankandi, ningene zizotangwa, imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bizoba bigize leta imwe yiyunze, hamwe n'ingene igihugu kita bishimye cokura mwakarenge. Ubwo bushikiranganje busigura ko izo nkingi arizo abarundi bifuza ko zotomogwa nibwirizwa shingiro rizojaho. Habwirizwa kandi kwerekanwa ububasha ubutwari yo leta azo bafise kuba perezida basanzwe bibihugu bigize uwo muryango wa EAC. Yamara umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi ubona ko hataragira ko icyo gihugu gifata ingengo yo kuja muri Leta Zunze Ubumwe za EAC. Nancy Ninette Mutoni ajeje kumenyesha makuru muri CNDD-FDD yabicikirije uwo mugambwe umaze gutanga umukandida azobuserukira mu matora y'imirije.
Ku bw'umugambwe CNDD-FDD ubona ko Burundi butokwihuta kuri icyo kibazo. Umugambwe CNDD-FDD ubona ko hari ibindi bikogwa vyatanguye mu karere ka Afrika y'ubuseruko bikwiye kubanza kuva mu nzira, aho twovuga cyane cyane ibijanye n'ishyirahamwe rimwe ryo gushyiraho amakori mu karere, ibyo bita Union Douanière, ishyirahamwe ryo gukoresha ifaranga rimwe mu karere Union Monetaire, n'isoko rusangi Marché Commun.
Naho biruko umukuru w'igihugu c'Ubuganda Yoweri Kaguta Museveni we wabona ko kuja hamwe kw'ibihugu byose ariyo nzira y'urukiza, yabivugiye Arusha muri Tanzania ku mwaka uheze mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize EAC.
Economic prosperity alone atetelambele mbibu utunzi igi ukime kibaye nyamugigenda ko rishobora kutabo murengera change ngo rishikwe ko vuba ni ngombwa ko ufatanya n'ibindi bihugu bikurusha n'ubushobozi nico gituma tuvuga cyane kukuja hamwe kw'ibihugu byacu bya Afrika y'ubuseruko n'inzira nzeze kugira ngo dukomeze ibihugu byacu na Afrika nzima izoze kuturabira ko irahura ubwenge canke yifatanya natwe
a strong sense of gravity for Africa.
Kurutonde intambwe yo gushiraho iyo leta zunze ubumwe za EAC igira kane imbere yayo hari zindi nko gukuraho inzitizi z'amakore n'amatagisi inyo douanier n'isoko rusangi marché commun iri mu kwishira no kwizana mu mujyango wa EAC atanko manzi nka visa canke impusha zo kuba muri ivyo bihugu izo nawe zimaze gushikwa ko ziracari mu tunenge kuko nobu abadandaza bacidoga ko bakwa amatagisi abava mu gihugu kimwe baja kuba canke gukorera mu kindi bakakwa impusha zo kuhaba n'ibindi ibihugu bitungwa gatoke ko bidashira mu ngiro izo ngingo ni Tanzania n'u Burundi mbwibindi bihugu nka Kenya u Rwanda n'u Buganda abanyagihugu babyo bambuka imipaka bakoresheje karangamuntu gusa nkuko byemezwa n'abinga babikurikiranira hagufi imbere yuko EAC ishika kuri leta imwe kandi haracasigaje ishigwaho gifaranga rimwe union monetaire Niki kiracagoye nkuko abahinga babivuga kuko amafaranga y'ibihugu atanganya agaciro kandi kubabwirizwa no kuzoshigwaho ibanki imwe ya EAC Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya America
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru tujye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo d'umwanya mugenzi wacu Vedaste Ngabo atubwire uko abarundi bambuka bajya guhinga muri Kongo kubera ibura ry'ubutaka
Ugeze muri zimwe muri za centre zo mu kibaya cya Rusizi ko kumutarure ruvunge sange bwegera ndetse na Kamanyola ahurirana n'urujya n'uruza rw'abaturage b'abarundi bavuye mu kibitoke baje gushaka imirimo yo guhingira abaturage b'abakongomani abandi nabo bakotesha amasambu yo guhingamo kubera ikibazo cy'ubukene bw'amatongo bavuga yuko bahura nacyo bari mu gihugu cy'u Burundi hadi urugombo baje gushakira ubuzima muri Republika ya Demokarasi ya Kongo
hari igihe ubudafisa aho rimira wamara kubura aho rimira inzara ikabirinjiye mu rugo kubera amatongo ari matonya amatongo ari yabeneyo
ubu ngaho mu Burundi ha mu rugombe wacu irobo je nahageze ndayikota 175 yo mukire ubu biraduze bigeze mu ijana n'ibiri irobo urumva iryo jana n'ibiri tafise ubujyo ukuntu ushobora kwiyaranja ni hahandi umuntu asazino kujyanga ronke ya amafaranga arabikwe ronka ya robo kuko bwa mbere je na irobo yakotwa 75 ubu reka bigeze kwijana n'ibiri utayafise nta robo uronka yo kurima mu kire dakose ngongera urime ukaguma uvuga ati nze nagenda hariya mwikaro nkora bampemba ibyo 25 ibyo bitatu ni hahandi wosanga na kapataro wambe kaguhereye
abo baturage bo barundi bavuye mu ntara y'ibitoki bakora imirimo y'ubuhinzi mu kibaya cya Rusizi bemeza yuko amafaranga bavana muri Republika ya Demokarasi ya Kongo iyo bayagejeje mu rugombo abafasha mu kwiteza imbere Angelique Nshimiyimana kwa musanze mu gishanga cy'umukere kubwegera
muri Kongo tuhakunda kubera hari amahera hari hamaronderero cyane harasundi Burundi kurondereka ku mahera iyo dukoze ya mahera ratugirira agaciro nubwo twoyavunja mu marundi tugatahi wacu aza tugirira kamaro
usanga nko ku munsi wa koreyanga yakukwezi wakoze neza
tufate nko ku munsi umuntu arafise gukorera amafaranga 5000 by'amakongomani uyashize mu marundi arimo amafaranga 10000 by'amarundi uri umuhinzi atakandi kazi ukora ntayishobora ku Burundi
Baranyizigiye Geste Korea ni umuturage w'umukongomani utuye kubwegera ufite imirima y'ibigori n'imiceri avuga yuko kuva mu Burundi batangiriye kuza gukorera mu mirima yabo umusaruro wiyongereye cyane kuko ubujyo bakorera neza imirimo yabo babagereranya n'imashini
nka twebwe abakongomani tumaze kubona aba Burundi baje kwanga kurondera akazi mukuri hari cyahindutse kuko mbere nta wahinga nka hektare 2 3 4 ngazishobore mugabo igihe baziye ubu ngubu buri mukongomani wese asigaye yihangana karima hektare 2 kuko aba ya afise abo bamufasha kuzikurikirana cyane cyane kuzibagara nko gutera kuzicirira nk'imimbati bakacirira ari bijumbo bakacirira no kuvuga akazi kose kerekeye kamaboko mu murima abagabo warabakenyezi baraza baradufasha ku kazi twabonye kuko ari cyahindutse kuri twebwe bakongomani
mbere mwasaruraga gutari ku bungu umwe
bose nk'ibyerekeye byo gusarura ubu ngubu tusiye twimbura byinshi kuko mbere wari urumuntu umwe no kuvuga kuboko kumwe ukaronka duke mugabo ubu urushigaye wimbira ku bwinshi kuko wari warimye ahantu hanini tubita imashini n'ukuri hari uhereza ahantu nka 25 siri 25 ku munsi makacarara yihejeje
si mu kibaya cya Rusizi honyine hagaragara abo barundi bakora imirimo y'ubuhinzi ahubwo no mu bindi bice bya teritwari ya Uvira na Fizi uhasanga ari abarundi bakora imirimo y'ubuhinzi ubwubatsi ndetse n'ikimotari kubera ikibazo cy'ubushomeri bavuga yuko bahura nacyo mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'agaciro k'amafaranga bakorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Vedase Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Epfo
Urakoze Vedaste Ngabo kuri iyo nkuru itubwira uko bihagaze hagati y'u Burundi na Congo ku kibazo cy'ubutaka. Turi rero ku wa gatanu nk'uko bimenyereye umunsi tubaha akanya mugasuhuza abavandimwe n'inshuti ariko tunababonera indirimbo zibafasha kuruhuka no kwinjira muri wikendi. Eddie Kenzo ati toyagale cyangwa se tunezerwe.
Dunia tene mazama Tenko ze sabintu bichama Segu ya mwana adama Kubaba mwuri bachama Yee mwuri bachama Mzendi woku very nice Waya gala opportunity nkuwaka chance Wanuduli nguli na chai Owa matanga kuliko na machani Waliwe banchu nyamu bide bisipu Nga wagala ngueve mumirima
komeje gukurikira ibiganiro hano ku ijwi rya Amerika ndabona amasaha atatu baniye reka tubashimire ko mwakomeje kudutega amatwi nshimire jo ku buhanga bw'ibyuma na Mohbir Yabaro wamfashije kubagezaho amakuru mbasigire Eddie Kenzo ababwira ati toyagale
bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ababandanye kudutega amatwi mu masegonda make saa kumi na zibiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha muryohegwe.